Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana niri nahazwe. Mu Burundi abanyamahinguriro batanguye iminsi itatu yo kuraba ingene ico gisata cokomezwa.
Mwebwe abagwiza tunga ni mwebwe musigura neza musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cacu bakabona n'ivyo bokora.
Uyu ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yariko yugurura ugo ruganda rw'iminsi itatu. Banyene amahinguriro bo bavuga ko bakidindizwa n'utugorane muza kumva handi hato. Umushinga mateka wa Amerika yasavye perezida w'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. U Rwanda rwo ruvuga ko ubutungane bugomba gukora akazi kabwo kuko bwigenga. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mube hafi ya maradiyo yanyu. Perezida wa Ufaransa Emmanuel Macron yanduye virusi ya corona, naho Ubushinwa bwiteguriye kwakira mu kwezi kuza umurwi mpuzamakungu uzokora amatohoza kuma mu kuyikikiza. Thomas Kamirindi ni vyatubwira.
Guverinoma y'Ubufaransa yabinyujije mu itangazo ivuga ko Macron yari yatangiye kugaragaza ibimenyetso bya mbere maze abaganga bamupimye basanga koko yarafashwe. Itangazo risobanura ko azaba mu kato iminsi 7 ariko ko muri icyo gihe azakomeza gukora akazi ke ariwe mu rugo. President Macron abaye umwe mu bategetsi bo ku isi barwaye COVID barimo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, President wa Brazil Jair Bolsonaro, President wa Algeria Abdelhamid Tebboune na Ministri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Hari n'abandi yahitanye nka Ministri w'Intebe w'Ubwami bwa Eswatini Ambroise Dlamini na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Burkina Faso Marie Rose Compaoré. Hagati aho OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iratangaza ko izohereza itsinda ry'abahanga bayo 10 mu Bushinwa mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi gutaha gukora anketi ku mavu n'amavuko ya virusi ya corona. Bagomba kureba uko iyi ndwara yadutse, aho yadukiye n'uburyo yakwirakwiye. Abashakashatsi bavuga ko virusi ya corona yadutse bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan hagati no hagati mu Bushinwa mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2019. Kuva icyo gihe COVID-19 imaze kwica abantu barenga miliyoni 1,600,000 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga imbere y'ibindi bihugu byose n'abantu barenga 300,000 COVID-19 imaze kwica.
Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yahakanye ko hari uruhara yagize kuvyerekeye uburozi umunyapolitika atavuga rumwe na leta Alexei Navalny yahawe. Fide Niyongabo abandanye.
Perezida Putin yateye ivyatsi tohozwa ryakozwe n'itangazamakuru ryadomye urutoke kubagize uruhara kw'isumu yahawe Navalny. Amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru avuga ko vyakozwe n'abajeje umutekano w'igihugu. Mu vyo yatangaje mu kiganiro yamaha abamenyesha makuru k'umwaka utashe, Putin avuga ko ivyatangajwe n'ibinyamakuru ari rementanye. Yavuze ko Navalny atarahambaye bihagije ku buryo yari gukorerwa ibintu nk'ivyo, ko gusa yafashwe mu mugongo n'inzego zijejwe iperereza za Amerika. Navalny yakizwe n'amagara ku itariki 20 ukwezi k'umunani k'uyu mwaka, igihe yari mu ndege mu kirere cya Siberia mu gihugu ciwe. Yajanywe mu bitaro yataye ubwenge mu gihugu c'Ubudagi kugira avugwe iminsi 2 inyuma yaho. Ibigo bigirisha ibipimo vyo mu bihugu vy'Ubudagi, Ubufaransa n'Ubusweda vyasanze yahawe isumu rikoreshwa nk'ikigwanisho cicisha imyuka citwa Novikok cakoreshwa mu gihe c'Abasoviet.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose bahejeje kudushikiriza. Yose mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni voa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. turahera ibujumbura mu Burundi hatanguye ihayanishwa ry'imisi itatu yerekeye ibikoregwa mahinguriro yo mu gihugu na mpuza makungu salon industriel. Perezida Evariste Ndayishimiye ayugurura yamenyesheje ko leta yiteguriye gufata mu mugongo mahinguriro abafise ayo mahinguriro, nabo bamubwira ko bagifise utubazo tubadindiza mu kazi kabo. Inkuru ya mgenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri iryo huriro ry'abagwizatunga bafise amahinguriro riko rirabera mu hoteli Club de Lac Tanganyika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variste Ndayishimiye yamenyesheje abari bitabiriye iryo huriro ko atagihugu gishobora gutera imbere kidafise amahinguriro yifashe neza. Yamenyesheje ko leta iri kirakora ibishoboka byose kugira abashaka gushinga amahinguriro boroherezwe mu ntumbero yo gukora bunguka. Evariste Ndayishimiye arashikiriza ibimaze gukorwa na leta y'u Burundi.
Leta yo yarakoze uko ishobora kugira ngo ishira bene igihugu ku kivi, kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronke ibyo mushobora guhingura. Twarakoze ibishoboka byose kugira ngo nabo bene igihugu tubegiranirize mu makoperative, kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga. Leta kandi yaragerageje kwagura akarere kugira ngo ibyo mwahinguye bironke isoko. Leta kandi iguma ishyiraho amategeko yorohereza abagwizatunga, kuko namwebwe mutegereza kubona yuko mufise umwizero mu byo mukora.
Kugira rero icyo gisata gitera imbere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arafise ivyo asaba abagwizatunga n'ivyo abahanura.
Mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza, musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cacu bakabona n'ivyo bokora. Rero nagira ndabakebure ko mwebwe ari mwebwe muserukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze. Nkongera nkabasaba kandi uko abagwizatunga mutoca ku ruhande rumukore ibihingurwa bitagira kanovera, kuko dukeneye ko mukora bishobora gutuma namwe mujya mu mahiganwa mu yandi mashyirahamwe y'akarere. Ikindi no hanura nuko abagwizatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki, kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba.
Umuhinga mujanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko mu gihe umugambi w'igihugu ujanye n'ingene amahinguriro akora uzobutaraboneka, amahinguriro yo mu Burundi azogumana ibibazo kandi ariyo yari isoko giterambere.
Hari haratanguye umugambi wo gushyira icyo bita politique nationale d'industrialisation, umugambi w'igihugu ujanye n'ingene z'amahinguriro byo kugwa byose kuraba ubushobozi ingene bw'amahera yoboneka, ibisata byo Burundi bwoshiramwo valeur ajoutée, ibisata byo tuba amahinguriro mu Burundi acakomera kubera bakorera mu hantu twosha dufisa kungu ko gusumba akabirya dusubye abandi byose bakabiraba. Nukura yuko bijya bya controle de qualité rona hariyo ibisata bizabira ku bintu byahinguwe bijanye n'ibikora ibyangombwa kugira abantu baze barahingura ibintu kumbura bidakwije byangombwa bidashobora no kuronka amasoko. Bijanye no kugwiza amahinguriro utabyitondeye urashaka kubihomberamwo ugashiramo umutahe mwinshi mugabo wakora ibintu byangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyicira abantu ubuzima canke.
Na bene amahinguriro bamenyesha ko hakiriho intambamye zibabuza gukora batera imbere. Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi aragaruka kuri zimwe zimwe.
Igisigaye gukorwa n'uko hari umuyaga nkuba atari mwiza, umuyaga nkuba nawo bikaba biva ku bintu by'amarinye do transmission bimwe insinga zitwara umuriro. Aho tubajije muri za jide zatubwira yuko ibyo bintu biriko birigwa kugira ngo babihindure. Ibyo nabyo rero bica bituma amamashine dukoresha ashobora kugira ibibazo twifuza kandi tubibaza yuko icyo rero kibazo bizotorenyisha urundo. Ku byerekeye amafaranga y'agaciro nibyo sagaseseshwa rumuri, amahinguriro akenera cyane amafaranga y'agaciro kugira ngo agure ibyankenegwa kugira ngo amahinguriro ashobore gutransforma kuronka bya podifini. Ikibazo ni kiratorenyisha urundo mugabo ico no bemerera nuko mu mafaranga y'agaciro ari mu gihugu abantu ba mbere bafise amahirwe kuronka amafaranga y'agaciro ubwambere na mbere amahinguriro arimo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko habaye urunani kuva ku mitumba n'amashyirahamwe azotera imbere. Niko kubwira abo bene amahinguriro ko wokwitegurira guhingura ibizova mu makoperative y'abanyagihugu ari ku mitumba 2000 339 agize Burundi, aho buri koperative yahawe na leta imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi kugira zigwize umwimbo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Umushingamateka Caroline Maloney wa Amerika yasavye u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. Geoffrey Mutagoma abitubwira ibindi kwinonkuru.
Urwo rwandiko rwashyizweho umukono n'umukuru wa komite ngenzuzi mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite Caroline Maloney. Komite abereye umuyobozi igenzura imikorere rusange ya leta ya Amerika n'imiryango mpuzamahanga ibarizwamo, ruvuga ko leta y'u Rwanda yakoresheje uburyo bufifitse gushukashuka no gufata bwana Paul Rusesabagina, bityo ikirengagiza inzira ziteganywa n'amategeko ya Amerika zerekeye gusaba no guhererekanya abakekwaho ibyaha. Ruvuga ko ibyo byishye itegeko rya Amerika rigena inzira z'uko abakekwaho ibyaha birimo n'iby'iterabwoba bagomba gukurikiranwa cyangwa bagahabwa ibindi bihugu bibakurikiranyeho ibirego nshinjabyaha. Uwo mudepite avuga ko mu myaka 20 ishize Amerika yohereje mu Rwanda abantu 4 bakekwaho ibyaha, kandi ko izohereza abandi 4 nibarangiza ibihano byabo muri Amerika. Bityo ngo kuba leta y'u Rwanda yarirengagije ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu byombi igafata bwana Paul Rusesabagina mucyo yise gushimuta bitisha gusa amategeko ya Amerika, ahubwo bigaragaza icyizere gike leta y'u Rwanda yifitiye mu kubona ibimenyetso simusiga bituma bwana Paul Rusesabagina afungwa. Urwo rwandiko kandi rusaba u Rwanda gushingira no ku mpamvu z'uburwayi bw'umutima n'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Rusesabagina wahonotse uburwayi bwa kanseri asanganywe rukamurikura cyane cyane muri iki gihe cyorezo cya COVID-19 gica ibintu gishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Caroline Maloney yagize ati, nk'umwe mu badepite b'inararibonye kandi uri mu itsinda ry'ubuyobozi bw'abademokrate, ndashaka gushimangira ko inteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite, ishyigikiye bikomeye bwana Rusesabagina, kandi ko dusaba leta yanyu kumugarura vuba na bwangu kandi ari muzima. Mu gusoza, uyu muyobozi yemeza ko bwana Rusesabagina ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ishimwa ku rwego mpuzamahanga, izwi kandi kuba yararokoye abantu 268,000 muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. Asoza yongera gusaba leta y'u Rwanda ko ku nyungu z'umubano mwiza wayo na Amerika yamurekura vuba na bwangu ikamusubiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umurwi ntagondwa zitirira idini rya Islam Boko Haram umaze imyaka 18 ukora iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika yo hagati mu burengero na Sahel, wariyemereye ko ari wo wanyuruje abanyeshuri b'abahungu barenga 300 bo kwishure ryisumbuye ryigisha ubumenyi bwa science rikaba rinegukira leta ya Nigeria. Iryo shure riri mu karere kitwa Kitsina kari mu ntara ya Kankara ryatewe kuwa gatanu w'indwi iheze. Mu kiganiro maze kugirana na Fiacre Munezero ari Maiduguri muri Nigeria ahavukiye Boko Haram, akaba atwara iradiyo yitwa Radio International Ndalason yashinzwe ngo ifashe mu gutuza iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cane cane ibiguriyemwo Boko Haram, hamwe na Ambassador Frederic Gateretse Nguga atwara igisata kijejwe gukumira amatati mu muryango umwe bwa Afrika Union Africaine basiguye ivya Boko Haram. Ambassador Gateretse ni watangura vuka.
Umugwi Boko Haram ni umugwi wavutse mu 2012, uwundi bavuga ko ari umugwi uri kurwanira ivy'idini rya Isilamu, gukurikiza ivya Isilamu. Mugabo uko imyaka yagiye iragenda, bavuye muri Nigeria bajya muri Chad baja muri Niger, urumva barafite yo n'abantu bashyigikiye muri Cameroon bamwe bamwe. Mu by'ukuri uyu mugwi wonyine ntukiri umugwi wonyine urwanira ibintu by'idini, ni n'umugwi twe tubona umenga nka mafia ukuntu ikora, kandi bafise ababashyigikiye bamwe bamwe bari mu nzego. Mugabo bose ntibiyumvira kimwe, hariho abakurikira iby'idini, hariho abakora ububandi n'ubudandaji n'ibindi byose. Mugabo hakaba rero n'abandi bafise icyabatumye bajyayo muri uwo muhari. Icyo kintu rero cyatumye bajyayo benshi baravuga yuko aho bava baribagiwe na leta, bakavuga yuko hariho ama injustice byatuma abantu biradikariza hano bakajya muri uwo muhari. Icyo rero bavuga kuri uwo muhari, mugabo n'umuhari by'ukuri ubona yuko hako bogenda barabatuza batuma ingufu zabo zigabanuka, ahubwo uko umwanya gumugenda niko bagumwa bakomera.
Ego ukivuka uyo mugwi mu 2002 warugizwe ahanini n'abantu muri Nigeria gusa canke bari bavanze abaharanira ico bavuga ko ari idini rya Kiislamu no kumikorere yabikazi?
Ukivuka bari abantu bo muri Nigeria,
mugabo buhoro buhoro harajamwe nabandi igituma ibitigiri byabo byagiye biragwira ni kubera iyo bigwikira bwoba hariho igitabo bakurikira cyitwa Management of Savage Dream igitabo cyanditswe n'umuntu yitwa Bukar Naji yari mu idorodo wa Al-Qaeda yababwira yuko ahantu hose bari bagomba gutera bagatera akantu gatoyi hanyuma leta izocitera kurusha kandi iteye kurusha ituma abantu bashagura abantu bashaguye babarekritira bashyire muri izo nyeshamba yenu nibaza rero kuko leta yagiye irishura agati akazi na muntu kamererwa nabi cyane rwose muri ibyo bihugu byaratumye niyo migwi igendera komera ni ukubwira yuko uyu mugwa Boko Haram ufite ibigwanisho bikomakomeye ushobora guhangana n'ibisirikare bikomakomeye kandi rimwe na rimwe bakanashobora no kubatsinda
ego Fiacre Munezero we ahuri Maiduguru haravugwa cyane Boko Haram tubwira uko hameze ukihashika umuntu ahashitse arabona ko ari ahantu hari vyihebe nk'ivyo ambassadeur ngo gahiteje kutubwira
ya Boko Haram bigitangura afe nakomeye cyane cyane mu 2012 mugabo bigitangura bara abantu bankishuri iri ishuri isanzwe bita Ecole Occidentale hanyuma kubera icyo abantu bakwiye kumenya ni uko aho hantu nkuko Federic Mugayo yavuze muri Bassin du Lac Tchad n'ingirimo yavuga mu Kirundi bakwiye kujya n'ibihugu bine Nigeria, Cameroon, Tchad na Niger hanyuma n'ahantu ibihugu byahevye kubera ndakwereka nk'aha Maiduguri hari ku birometero 1,500 ku murwa mukuru Lagos mugabo hakabari hafi ya Chad ku birometero 250 ibyo Nigeria ikeneye ubutunzi bwayo mu manuko ntiburi mu buraruko ibintu bibera hariya ni kure cyane ntibavyitayeho mu bisanzwe umuntu yivuko hanyuma Cameroon nayo nabo nyine ni kure cyane gose yawunze abo bantu rero bakabantu b'abayisilamu leta yarabahevye ibiga nta mashuri nta bitaro abo rero baje hatanguye uyu muntu yitwa Yusuf we rero yabuze abantu kwiga amashuri kuko leta yari zabahevye hanyuma barabamurwanya akabuza abana ko abahungu bacamo n'abakobwa akavuga ko bikwiga ikorowani gusa hanyuma baramutera baramwica bamwishe ikihinduka ishyirahamwe ry'iterabwoba rero rero aho Maiduguri ndi rero ni kumva kugira ngo ariko kibazo mu gisagara Maiduguri ni ibisanzwe kandi nka twe tuba muri ya burere bw'iwacu barazi ko ku murango usanga hameze neza mu gisagara hameze neza mugabo hafi yaho nk'ahonye mu makuru aheruka kuvugwa n'ahonye batwaye abo bana mugabo aho mu ingabire aheza yitwa Zabalmari barateye bica abantu 111 umva abantu birimira barabica ni hafi ku birometero 10 za Maiduguri nkuko nyine Frederic ngo gabivuze n'abantu bateye ubwoba urumva abantu by'ibihebe bumenya hari
ahamaga ambassadeur Frederic Badihi babarizwa hehani na Boko Haram
urumva twebwe icyo tuzi ni uko hariho ishyamba iri ahantu bita Anambra State aho bari hari ishyamba bahora bajyamwo mugabo kenshi abo bantu nkuko Fiacre arabivuga n'abantu baba bari mu bantu nyine baba bari ngaho mu bantu barafite kapasite yo kumobiliza abantu kugira bakore igitero kimwe mugabo ibyo Shekau ariko aravuga wewe hari ishyamba yinyegejemwo niho bamaze igihe bamutera bagerageza gukora ibitero ariko byaranse barafite ukuntu bamobiliza abantu cyane bose biroroshe agaca bakora ibyo bitero abo bantu bashobora kubamubiriza gute ashobora kumubiriza kuko Fiacre yabivuze n'abantu bashaguye cyane rwose n'abantu leta yibagiwe n'abantu nibabye na Nigeria Nigeria nk'aya mazone bari muri periferi urasanga kenshi atacyayitwa afashe muganaga nabibutse n'ikindi kintu naho batwaye n'umunsi abahungu bashika 300 haracyariho n'abo bakobwa banyuruzwa aho bita ba Chibok Girls gushika n'ubunye hariho bamwe batoye n'abandi bataratora none mutigura gute yuko igihugu nka Nigeria tuzi nyine gikomeye yavuze Fiacre bigenda gute ngo abo bantu bashobore guhaguruka bagatwara abana bangana gutyo bakanyibuza abakobwa imyaka na mirere ntagire n'umuntu umwe ashobora kumenya aho bari cyangwa batuje ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko hariho abantu babafasha kandi bari mu nzego
hariho abo ba Chibok b'abakobwa n'ubu harimo abakirondegwa harimo aba bashasha bo muri Katsina batwawe baza baca batera abanyeshuri kubera iki
bajya abakobwa bavuga Chibok bajya bavuga bamwe ko baciye abagore babo babatekera babitaho iyo bakomeretse abo bandi nabo babahungu baca babahindura abagwanyi kenshi ni babashaka mugabo hari ikindi kintu gihambaye gituma batera abanyeshuri twese abavyeyi igihugu nta kintu kibabaza igihugu niyo abana bayurujwe bakatwagwa gucyo onye kenshi ni kugira ngo berekane yuko bakihari kandi yuko leta igomba guhangana nabo.
Fiatre Munezero, irumva n'ikibazo gishobora no kubarizwa mu miryango, ngira ngo nkumbure abana bagakura bazi ingene bitwara n'iki aho mugenda gukorera ibiganiro muri ayo maradiyo yanyu ariko arafasha mu kurwanya rino terabwoba, imiryango mubona babizi iki kibazo, babona ko ari ikintu babwirizwa nimba babonye ico bikeka bakakivuga?
Biragoye Diane ibintu byo muri kano karere. Ego urumva mumenya yuko abo bantu bangwa cyane uko bivuga mu maradiyo, tubimenye n'abantu ijana ku ijana z'aha bantu n'abayisilamu. Hanyuma leta urumva zarabahebye mu byo tuhora twumva nko mu gice cya Chad barabahebye ku buryo bakoresha n'amahera muri Nigeria naira ntibazi ifaranga ryiwa bimwe nerisa. Hari uwo tugeze kuba tuti we ikintu wifuza cya mbere ni iki ngubu unye ati nifuza kuronka karanga muntu ntazi cyane nubwo leta zarabahebye ntimushobora kubyiyumvira nubwo ko 1990 kugena batiga nta bitaro nta na kimwe abo waboko waramwumvaga wumva ni mu bugaragwa hari abo bubakira ibintu bita amapfuyi bakabaha amazi kujya batiga bakiga ikorowani niyo bemerega n'abayisilamu. Hanyuma rero bariko barabatwara bahora babaha amahera bagasigana amahera umuryango biga bararonka amahera baratanga amahera urumva hari abo bakundirika hari abo bahuje hari n'abatabakunda rero batwara ku nguvu biraguye n'ukuri kumenya.
Mbega ambasaderi Frederic murafise ibiharuro vyerekana imyaka y'abari muri Boko Haram uko bangana, imyaka yabo, ibitsina vyabo?
Kenshi n'abana bato bato ntibaba bakuze nico kinababaje. Ubunye hariho intambara perezida wo muri Chad yari yagiye haraheze amezi yari yagiye kugwana nabo ku butaka bwa Chad. Hanyuma benshi mu bo bafashe usanga ari imikangara y'abana bafite nk'imyaka nka 15, 10 n'iyindi. Hari imyaka yose mugabo kenshi usanga hari abana batoyi. Ikintu kibabaje nari nagiye kuvuga ni uko Fiacre yakivuze yavuze ati hariho bamwe bashyigikira ivyo ariko arakora nk'uburavye nk'abiyahuzi kenshi usanga ari abakobwa bakoresha abana b'abakobwa b'imyaka nka 23 bari batoyi cyane gose. Ni ukuvuga ko harakorwa n'iki kintu co kuboza mu mutwe kubashyiramo yuko ariko abikorera Imana bazajya mu ijuru mugabo ibyo bonye ni imigwi yose y'iterabwoba ibikora. Ikigiri ngira ngo niwandikwa ndabeshe mvuze nti umuntu arazi nk'ene bo wabangana mugabo ubu baravuga yuko ubunye urazi Boko Haram aho hantu hose bakorera yuko ubu bashika nk'ibihumbi bishika by'ababa 500 n'ibindi
kandi bakaba bakwiye muri ako karere ka Afrika hagati Sahel n'ahandi.
Egombe.
Hanyuma nka igisata cijuru rya Amerika aho muri Nigeria mu rurimi rwa Hausa kiravuga yuko abakoze kiriya gitero giheruka kwera gatsina baje bagikora bari ku mamoto. Umuntu akibaza ati abantu bari ku mamoto bagatera bagatwara abana bagira mu majana hari ibintu umuntu adasobanukirwa. Ni gute boza ku mamoto hama igisirikare ntigishobore guhangana nabo kandi umva bari ku mamoto?
Icyo kandi bagiye n'icyo kandi namwe ndabaza na mbere. Bigenda gute ngo ushobore gutwara abantu bashika amajana atatu cyangwa ngo muze n'amamoto ntagire n'uwabona ntagire n'umuntu n'umwe amenya ibibaye? Ni ukuvuga yuko hariho abantu mu nzego bafasha cyane ugasanga nk'ingabo aho batera ingabo ntiziba zikwiye kuko baza ari benshi bagiye gukora igitero.
Fiacre, aho ugeze amaso wewe haba ku mashuri haba ukunze kugabwa ibitero umutekano urakwiye ku buryo baje bavuga bati dushobora guhangana nabo? Kuko arabivuze ambasaderi ati ushobora gusanga n'umutekano udakingiwe bikwiye. Ugeze amaso ubona abasirikare bateguriye guhangana n'ivyihebe umwanya n'umwanya?
Siko twese turazi Nigeria ko ari igihugu gikomeye turetse ko gitunze n'abanigeriya niyo bariko baratera n'umupira urabona ingene bihangana n'abasirikare bakomeye cyane gose. Urumva rero itorero umuntu yokumva ndasubiramo barya abantu b'abayisilamu gusa bo muri Chad ho no muri Cameroon n'abantu twa Kanuri n'abayisilamu gusa ijana ku ijana. Hanyuma rero bari kure cyane y'inyungu za Nigeria.
Hanyuma nonega ambassadeur Frederic murazi muri diplomasi ico muhanganye naco?
muri diplomasi turaje turutanga na bitatu hariho abavuga bati izintambara ziterabwoba izushobora guhera ukoresheje gusinguvu uzogomba no kwitaho icyatumye abantu bajya gukurikira iyo migwi igwana bagomba kubihagurukira kuko ikintu cyambere dutinya nuko amaleta yacu aba yitwa leta mu izina ariko atana kimwe kimwe na kontrol. Hari umuntu bigeze gufata baramubaza ati none wowe ko ari gukunda iyo Boko Haram acyavuga ati ngo jewe iyo shwanye ngo n'umugabo wanje cyangwa ngo bakandenganya nta icyo kibazo muri Boko Haram ngo bacaca urubanza ngo ntirumara iminsi ibiri ngo bamaze kuruca undi abitwaye muri leta bifata imyaka uracumva icyo kintu
baratunganije gushika naho bashaka imanza z'abantu
baraca imanza
atoza amakoloni
Hanyuma none ga fiacre ku bwawe nawe ukabona ko hokogwa iki uri ku rubuga urabona bibera hokogwa iki ubwira ngo kino kibazo ntumva gikomeye kuko nimba batunganije ku buryo bashobora no gutunganiriza abanyagihugu ni kibazo kizava kigorana hokogwa iki kigakogwa nande ahanyine
ega batunganiriza abanyagihugu Diane baratoza amakori baracimanza barubaka amashuri baratanga amazi ni kibazo gikomeye harakeneye rero leadership vraiment africain yo bifata mu maboko abanyafrika bagafata ikibazo mu mwe
akaba ino ngaduce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri micro mwari kumwe na Joie Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facile Gebehu vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije twemi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose na ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo, mubanyagi hubu.
kiganiro cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya ni kemerizisha barundi babo jamais jamais
na police